Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubaramutse tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye muri imbwi Kirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Ibitaro vya Ruziba komine Mugera intara ya Bujumbura biriko birarengegwa n'ababyitura nk'uko abaho babivuga. Ubu ngaho bigeze umugwayi aratonda umurongo bikanashika gatata vuwe. Ibindi bitaro byidogegwa ni Prince Regent Charles mu gisagara cya Bujumbura mu gisata cyakira abakenyezi aho bafise ubwoba bw'indwara ya malaria. Imvongo nuko utizaniye umusegetera urarura yibwa n'imibu cyane cyane kubaza kuhibarukira. Ikibazo cyo kubaho ku banyeshure muri kaminuza y'u Burundi ngo leta irakibona. Ibyo nibishikirizwa n'uburongozi bwayo mu gihe abahoze bayiga ko mu myaka iheze basaba ko hari ibyo hindurwa mu byigwa no mu mibereho y'abanyeshure bayigamwe muri iki gihe. Byose mujya kubyumva muri aya makuru agarewe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera-Intwari Junior Dironkejimana mu Kanyamu yarambuye.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Igisata cyakira abakenyezi bibarutse ku bitaro Prince Regent Charles mu gisagara cya Bujumbura ni gitanga imisegetera ku bavyeyi baje kwibarukira kuri ivyo bitaro. Aba bavyeyi bavuga ko bidakunda ko bikingira imibu itera malaria kubera iyo mvo harabaza kwibarukira kuri ivyo bitaro bahitamo kuza bayizaniye ni inkuru ya Kristalize Harerimana.
Muri ico gisata cakira abakenyezi baje kwibaruka arico bita maternité abakirirwa twayaze bavuga kwa uko bitaro atamisegetera bahabwa kugira bikingira indwara ya malaria.
Umusegetera vyukuri wari nkenegwa hano nta misegetera ihari wari tukeneye irakenewe mbere siko bavyeyi gusa ku muntu wari wese umusegetera irakenewe.
Umusegetera tumaze iminsi tubamba ngaha niwo twari twatiye ko imibu ni myinshi cyane
kubera kutaronswa iyo misegetera n'ibitaro. Bamwe mu bavyeyi baje kwibaruka bavuga ko bahitamo kuva muhira bayitwaje kubayifise.
Twebwe nta misegetera twahasanze n'ukuri twaje tuwizaniye sinzi nk'abandi ariko ku ruhande rw'iwanje nsanzwe ndabizi ko umuntu agiye ku ivuriro kubwo kwikingira wowe ikibazo havuhura ku ivuriro kubwo udafise umusegetera ugenda uwitwararitse.
Kubera ko kandi batinya kwandurira indwara ya malaria aho kwa muganga bitumwe no kubura iyo misegetera abo bavyeyi babona ko muri ico gisata yarikuye kujira tangwa ku bakenyezi bibarukiyaho.
Ngo bari bakwiye ko baduha kandi yindi misegetera imibugu ni myinshi kora bijya bidengeri biba biri ruhande y'imihana.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Indundi Culture rukaba rutashoboye kuronka umuyobozi w'ivyo bitaro muganga Oscar Nimpaye kugira gica ashikirije kuri ivyo bishikirizwa nabo bibarukira kuri ivyo bitaro.
Tukivuga ivyo nyene bijanye n'amagara y'abantu abanyagihugu bitura ibitaro vyo mu Ruziba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura barasaba ko muri ico gice ho kubakwa yandi mavuriro kuko bemeza ko ivyo bitaro bitagishoboye kwakira abavyitura ngo banafashwe mu mwanya wo hakaba n'abataha batavuwe abandi nabo bagahitamo kuja kwivuriza ku mavuriro y'abigenga. Abaganiriye na Radio Indundi Kirture berekana amakenga ku bagwayi bashobora kuhasiga ubuzima mu gihe n'abaganga bo badakwiye. Olivier Kwizera.
Nibitaro biri ku birometero cy'umuvuye mu gisagara cha Bujumbura. Nibitaro kandi biri ku ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge. Ivyo bitaro biri nko ku metero ijana uvuye ku isoko rya Ruziba mbere haruguru yavyo hari urushengero rwa Katolika. Uyu munsi bamwe mu banyagihugu bashikiriza ko abagwayi bituri ivyo bitaro ari benshi. Aha rero bavuga ko kugira bakigwa ari kibazo kuko bisaba umwanya munini.
Arije agenda basanga hari abantu benshi
naho zinduka gutusanga abantu benshi batonze cyane umva bivanye nabaje bahije ejo bejo bose nabona munsi ugasanga ni benshi rwose kugira ngo nawe ushikirwe impaka ubonye banze bahere.
Uyu munyagiho gamenyesha ko igishika ari uko bisanga batavu mbere hari nabaja mu mavuriro y'abigenga ariko bica bibatwara uburyo bwinshi
hari gihe uwo munsi utakuwe kubera ubwishyu bw'abantu.
Aba banyagihugu berekana ko inkwirikiza ari ukuremba kw'abagwayi aha bagatinya ko impfu zishobora kwibonekeza.
Bikagira mu bitaro ugasanga bavuga ati yasinzika kindura indirire mu kimana zose ntagakura hagahoye.
Bose babona ko hari ibice byo mu micungararo ya Ruziba ho kubakwamwo amavuriro gutyo ivyo bitaro bishobore kwakira abagwayi bake.
Tubisaba kwagura bakongera n'abakozi bagahagwira
boguza ibitaro byinshi kujya ku ntu bariko barubaka ibitaro ndasaba ko nari haba hari ivuye n'umwe gutegekana ubwo bakingira abantu nibaze barahitanwa n'izo ndwara zikibiriraho ngira umurwayi arwaye kiba mushikana ku ivuriro rya hafi bitagoye
sere abantu baba bahari dr rusanga rumwe abantu bamunjiye nabo ari benshi cyane urakenewe yuko ari mu vuriro ayo mafunguro rusange kuba menshi kugira ngo abantu biborohere
Ibitaro byo mu Ruziba 2 muri komine Mugeri ntara ya Bujumbura byubatse haraheze imyaka irenga 5 mu gihe giheze abavyitura bahora bidoga ko hari agahaze mu bijanye no kwakira abagwayi uyu munsi ariko hari abashima ko bakigwa neza
tubajije mu buyobozi bw'ivyo bitaro bya Ruziba ibijanye niyo myidogo y'abavyitura bakaba batwemere kugira ico bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma mu bijanye n'intwari bereye ishiramwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo liranegura ingendo y'abamwe mu bagize inzego za leta baburizamwe imigambi yofashije mu iterambere ry'igihugu kubera inyungu zabo bwite Faustin Ndikumana narongoye parseme abona ko umukuru w'igihugu yohagabira agafasha kugira iyo ngendo ituzwe n'ariryo Burundi bugifite ibibazo bijanye n'ubutunzi tumukurikire
n'abashikiranganje bamwe baburiza nk'ama projet bera yo ma projet ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga ama projet aratashwa biramaze kugarakara henshi tubitohoza tuvyumva muri leta umukuru w'igihugu niki cyangwa abaronwe nibahagabi hari izo ngizo bakadre bamwe abashikiranganje n'abandi baza kuno ni projet cyangwa bakayanka kubera ubwabo itaje kubahinyungu direct ugasanga ibintu biragize babwiye ati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ibyigwa ugasanga ntabantu nibashaka bashaka kubisha gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo politique akwitwara mutabize ngo jende abirye ndumushikira ngai canke ni hehe oya bikontrole n'undi muntu canke nibikisi nemera hano atashaka kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko bari gwenza gutyo babateshe bamire ntahandi yuguza gusubira inyuma ivyo mu yakacyo kina bivuge ibyo butare bose bari bivuga ko amafaranga atawemenye bagiye uravye amafaranga asoka atinjira mu butare twatuba twicara mu gihugu turi kije n'ibiki n'ibyavyaza ntacyo twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nkuwa urakomera ariko imeraho turi ama twikosore yemwa barundi muje ngo yu cyangwa kirahamba kiragize gutata turuhingura ndatu visa ndatu vira ukayabura ukagira ikintu isise kwasa yego uri gihuye nk'ibi byo watu tafisa amadovize n'umuntu atagira rasiyo muhira nawe kandi ugasanga rero nabantu rero bamwe aho nyine bo hejuru ntibashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza y'ibiki n'uburyo biheza bikatwa nibaza yuko ageze ko abarundi kwikosora
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya Kaminuza y'u Burundi ngo irakwiye kuraba ukuntu abanyeshuri bokwiga babayeho neza bakiga n'ivyigwa bigezweho bisabwa n'abahoze biga muri iyo kaminuza imwe ya leta mu gihe kuri wa gatatu bari baramutse barabira hamwe na Kaminuza y'u Burundi ukuntu bokorana kugira bateze imbere igihugu bamwe mu bahoze bigisha muri Kaminuza y'u Burundi basaba abo bahoze biga muri Kaminuza y'u Burundi ubu bafise ubuzi n'amashirahamwe barongoye gufasha mu vyigwa vy'imyimenyerezo y'abanyeshuri baciga muri Kaminuza y'u Burundi ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Burundi bumenyesha ko ikibazo cyo kubaho kw'abanyeshuri leta ikibona Adolphe Nije imbere
Lisiya Bangura yahoze yiga muri ISCO gisata cigisha ivyo budandaje muri Kaminuza y'u Burundi ubu arongoye ishirahamwe ry'ubwishingizi ajiko abonako Kaminuza y'u Burundi yotuma abanyeshuri bayigamwo babaho mu buzima bwiza kugira n'ubumenyi bwiyongere kubwiwe n'ivyugwa vya Kaminuza y'u Burundi byoshigwa ku gihe kandi hakigishwa ibikenewe ku isoko ry'akazi kuko abasohoka muri Kaminuza y'u Burundi ibagora cyane ku isoko ry'akazi
Kaminuza y'u Burundi ibyirizwa kugira icikoze kugira iraba inyigisho zikenewe ku rubuga yotanga kuko byarabonetse ko abahejeje Kaminuza y'u Burundi bibagora kuronka ubuzi ubumenyi bukaba bwiyongera bivuye ku kwiyongera k'ubuzima abanyeshuri babayemo
Protein Zeriba yahoze yigisha muri Kaminuza y'u Burundi ivyugwa by'inyifato asanzwe ari n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abahoze bigisha muri iyo kaminuza abonako abo mashyirahamwe yigenga nkaje ko ubutegekwa gufasha Kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'imyimenyerezo y'amashuri stage mu rurimi rw'Igifaransa
Muri Afrika y'Epfo hari amategeko abwiriza amashyirahamwe yigenga koronsa abanyeshuri bibanza byo kwimenyereza
kaminuza y'Uburundi ibona ko kubuzima bw'abanyeshuri bayigamwo bwo kwisununura ari igikorwa ca leta. Emery Nukuri icegera c'umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi avuga ko ico kaminuza y'Uburundi yiyemeje ari kuza irashira ku gihe ivyigwa uko imyaka itatu iheze.
Burya kaminuza y'Uburundi uko imyaka itatu iheze irahamagara abanyeshuri bahitse igahamagara naho abanyeshuri bagiye gukora tukamenya uko bashima ivyo bize tukamenya ivyo twohinyanyura. Ariko nimba mubibona neza kaminuza y'Uburundi nibaza yuko birakenewe yuko uretse aba badogoteri n'abandi turonka abasanzwe babikora bo twita abaprofesionnels nabo bakaza bagakarihiriza ubwenge abanyeshuri kubujya abanyeshuri bashikira ku kivi ni kimwe bita professionalisation. Nta mwaka urahera babadugirije bava ku 60 aho muri bakarori baje ku 100,000. N'ubu nibaza leta n'umuvyeyi nibaza yuko irabibona turavugana n'abatwara nibaza yuko leta igumbi bateza amatwi
ahamenyesha abahoze biga muri iyo kaminuza guca ku mbuga zayo bakiyandikisha hamwe n'abandi 8,000 bamaze kuyandikisha kugira bigire hamwe ukuntu bofasha mu guteza imbere inyigisho canke imyimenyerezo stage muri kaminuza y'Uburundi. Akemeza ko hari n'abamaze kuronka akagiho kuja kwimenyereza mu bindi bihugu nko mu Budagi bivuye kubahoze bahigisha.
Ne mu bijanye n'imigenderanire umugwa w'abahinga wita ibibazo byo gwaruka mu karere ka Afrika yo hagati urasaba kugwaruka ruhabwa ikibanza rukanagishwa inama mu ngingo zija zirafatwa ku bibazo by'amahoro n'umutekano muri kano karere kuko wemeza kugwaruka arigo rukogwa ko n'intambara zihabera kurusha abandi bantu. Umukuru wo mugwe Mabre Nzoyisenga atanga karoro ku biganiro bijanye n'intambara ziriko zibera mu gihugu kibanye cha Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo kwa tabiganiro na bimwe ugwaruka rurigera rutumigwamwo gushika n'ubu. Kubwiwe rero nta mugambi w'iterambere kugwaruka ushoboka ko karere katabonetse nk'amahoro.
Kugira ngo ugwaruka rutere imbere nuko haboneka umutekano. Kugira ngo ugwaruka rudandaze bunguke nuko haboneka amahoro. Rero nushobora kujya umukate atamahoro ahari. Nushobora guteka injyango zishe uzije atamahoro ahari. Mvuga rero yuko ikibazo cy'amahoro, ikibazo cy'umutekano natwe kiraduhanze. Bisaba yuko umwe wese akigira ni kibi cha komite tekniki regionale gusa, ni kibi cha mashirahamwe gusa, iki kibazo ni cha bose. Ugwaruka rero nago ruce rusabwa kwifatira ingingo uko wanagomba no mwizongwano iga ntabatama bagenda hagenda ugwaru. Munama twigeze guhuriramo n'urundi gwaruka y'umwiherero yabereye ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika muri Ethiopia twasanze ajya amasezerano yaba ayi Rwanda yabayo muri Kenya n'ugwaruka ruke rwayagiyemo. Twebwe rero dusaba ko mbere kugira ngo amasezerano ayari karaba nayo kwimiriza kubaho nayazobejo abakuru b'ibihugu bavyumve ko twifuza yuko ahubwo ubugwaruka mbere kubera tubona aribo bigaruka ko bagende batwitwaje bagende batwaye ugwaruka bafume bashyiramwo batatu mugabo tugiye kwevali watwasanze ajya amasezerano yo muri Kenya yo muri Rwanda abantu bashize ku mukono ati bigiye kumeruka ntagwaruka rurimo. Twebwe rero tubasaba rero yuko bemera ko tuterere ibyiyumviro ntiturigwaruka gubu kugira ngo tuzomenye ningene ayo masezerano akingirwa.
Nayo mu bijanye n'inkino abakinnyi b'urukino rw'umupira w'amaguru ku bagendana ubumuga nibo kwikumira kuko nabo nyine bafise impano zo gukina nk'abafise ingingo zose. Umwe muri abo bakinnyi Robert Nkunzimana ariko avuga ko bafise ibibazo nk'ibibuga bakinira ko ukwiyunguruza hamwe n'imyambaro bagasaba leta n'ababishoboye kubashigikira. Claire Yakankundiye
uwasanzwe ari umukinnyi w'umupira w'amaguru wabagendana ubumuga Albert Nkunzimana aravuga intango yo gukina ugo rukino.
Sanzwe nanze ndo umukinnyi mu bandi muri izo nkino z'abagendana ubumuga kugira ngo ndabitangure ibi bintu no kuva mu Burundi uyu mukino ntabwo wari usanzwe uhari ariko numvise akamo bavuga ko ariko bararondera abakinnyi kare ntaragira accident nari nsanzwe nkina football narashobora kubona rero ahantu bariko barakina bakina amaguru abiri nkaca nibuka vya bindi vya kera ndavuga ati eske none nanze byoshoboka ko nashobora kubandanya nkina sinibaza ko byoshoboka ariko maze kubona shoboka nagiye natanguranye nabandi ndabandanya nasanze byose bishoboka atakino nakimugirira shoboka. Biragora cyane iyo umuntu yahora kina afite amaguru abiri akaza kwiga gutangura gukina niko kujya ku mwana yiga kwamvura.
Asigura ko kuva atanguye gukina hari aho bimaze kumushikana
kare nk'ikintu umupira w'amaguru mfite amaguru abiri naho nari bwashike ariko ubu nkina umupira wagendana ubumuga hari aho maze kuva hari n'ahandi maze gushika kuko ubu ndi muri equipe nationale
yamaruwo mukinyi aravuga ingorane bahura nazo
ufite kibazo kibuga kibuga dufise kuko dukinira ku bibuga tugiye gusaba nk'ahandi nta kibuga turaronka intambamye nizoburane nyinshi kuko abakinyi tuva mu bice bitandukanye mu makati yatandukanye ntibitworohera bivanye nuko abantu bagenda no bumuga usanga ta mikoro dufise byatugora nk'uko bijanye n'ama déplacement gufata amabisi kuza ntidushikira ku masaha imyambaro turabifise ariko ntibisemeye cyane kuko turacari n'abashasha imyimenyerezo dufise ntabwo twabwa ngira kwiriye tuba dukora imyimenyerezo imisi yose ariko ubu turakora nka kabiri mundwi ntibituma twameliora cyane kubera ikibazo cy'ikibuga
ariko gusaba ko leta n'ababishoboye bubashigikira
turasaba rero ko nk'abariko baratwumviriza bo dufasha mu buryo bwo kugira ngo dushobore kuronka ahantu dukinira tugenga leta ico tuyisaba tuyisaba kudushigikira nk'abandi bantu b'abarundi nk'abandi bantu bakomeye kuko ivyo abafise ingingo zose bakora nako turabishoboye leta yo dushigikira tukiyumva ko natwe turabana b'igihugu tukumva ko batadukomeye turi kumwe nabandi tugafatwa kujya nyene kw'abandi bafata nimba hariho busikiranganze busigikira abakomeye natwe hakabaho busikiranganze budushigikira muri zo nkino no kwa tugaserukirwa mu mpande zose
Albert Nkunzimana hari akamatera abandi bagendana ubumuga
no kuba ari we wese yo kumva ko ashoboye ko kugendana ubumuga arashoboye inkino abandi bakina bose arashobora kuzikina atakibazo na kimwe yo bafise ubumuga butandukanye ubumuga bwa mbere ni mu mutwe ariko mu gihe mu mutwe wumva ko bimeze neza urashobora kujya mu masporo hari abakina sitting volleyball basket n'ibindi na football yacu ko wari we wese yokumva kuja hamwe bwa mbere kuko iyo ugiye hamwe nabandi niho umenya byinshi gusumba
haraheze imyaka itatu mu Burundi hatangujwe gukina umupira w'amaguru w'abamugaye Albert Nkunzimana numwe mu bakinyi batanguye gukina ugo rukino
Claire yakankundi urakenuye ari no kwiye nkuru yawe turangirije kwa ya makuru mwengurukira bamfashije kuyatororokanya mwengurukire kandi Koffi Olivier bere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibiganiro vya radio indondo kiritu